bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Kaza chusi na wagenzi kiganiro ni Humura Burundi chokuru wa munani ruhuma mwaka wimbiwe na chumini munani kiganiro kigizwe n'izi ngingo zikurikira. Wowe se azofatwa igishije oya kuhindurwa gibwirizwa shingiro azofatwa nk'umwatsi w'Burundi vugwa na buramatari w'intara ya Makamba aho mbere yaratanze itelefone yiwe bwite kugira ngo uzobyumva cyangwa uzobibona azoce amuhamagara. Amakungu ngo kwiye gufasha gutora inyishu y'injyane ziri mu Burundi kugira ngo impunzi zishobore gutahuka bivugwa na Tatiana Sibomana nyuma y'impungenge zashikirijwe n'amakungu ku kibazo cy'u Burundi. Umukuru wa zone ya Kirundo Rirare yaratewe grenade n'abantu bataramenyekana ariko Imana yarakinze muri kino gihe abantu batatu bakaba bafashwe ku ngo z'amatohoza. Turafitiye na yandi ni mukanya kuri mikoni sanzwe nkurikiye mwinga bw'ibyuma hari Fabrice ndi mu rukundo. Tusubire tuwekaze duhere kujanye n'intwari ibereye bwizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko abanyagihugu basabwa gushigikira igihugu mu gihe kiba kiri mu ngorane. Ibihushanye rero nuko bariko barasabwa intererano mu gihe cy'amatora bivugwa na Sivesi Ntibantunganya. Muri kino gihe abanyagihugu bariko barasabwa intererano z'agasakisaki ariko naho biri uko ngo leta ya Nkurunziza hari ivyo yategerezwa kubanza kwereka no gusigurira abanyagihugu bisunze uburyo babaye mu muri kino gihe imbere yo kubasaba intererano. Sivesi Ntibantunganya:
ubwa mbere ni ukwisunga koko ibyankenerwa ukaraba ko bikenewe ukabwira abantu uti barateguye neza ibiraba amatora agiye kuza hakenewe amafaranga aya n'aya kugira amatora azobe n'ayo mafaranga leta y'u Burundi itegekanya kuzokwegeranya aya ubwayo. Ubwa kabiri abashobora kudufasha bashobora kudushyigikira kuraya hanyuma rero gaca werekana rero iyo ntererano uzeye ku Barundi bo nyene uko yoba ingana kandi ugaheza ukavyumvisha neza abo ushaka yuko gushyigikira ari abakozi ba leta ari abenegihugu bo nyene. Abakozi ba leta hariho inzira icamwo muraheza mukavugana muciye mu mibonano ibaho hagati y'umukoresha n'abo bakozi cyangwa biciye mu mibonano hagati y'amasendika n'abo bakoresha na cyane cyane leta iba yibagije icyo kibazo. Agacara rero icya gatatu uburyo iyo ntererano yogenda yegeranywa iyo ntererano ukayegeranya kandi abantu babona urwego ruzoheza kugenda rukurikira ingene ayo mafaranga yegeranywa mbere n'ingene akoreshwa nico nita mu gifaransa la traçabilité. Kugira ngo bibe gutyo rero ni uko abantu baba bazize neza ibyo bibazo byose kandi biri ku murongo.
Nayo ku kibazo cy'uko ubushikiranganji butandukanye buri muri leta imwe buvuguruzanya ku ngingo bufata wahoze ari umukuru w'igihugu Sivesi Ntibantunganya avuga ko biterwa n'uko hari igikorwa kiba kitateguwe neza n'ubushikiranganji cega bijanye n'intwari ibereye. Kandi leta y'u Burundi ngo bamaze gufata intumbero yo gukoresha umugazo icyo gituma ishaka ko ibintu byose byega igihugu biba mu kinyegero. Izidashikirijwe n'urongo y'umugambwe Sahwanya Frodebu inyuma yahumenyesha makuru w'iradiyo Isanganiro akorera mu ntara z'uburaruko aburijwe gukorera mu Ruyigi ngo kuko yakoze inkuru ku ntererano z'amatora ziyongera kuzashinzwe n'amategeko y'umushikiranganji. Federico Bamvuga Inyumvira avuga ko ari uburyo bwo gutangira amenyesha makuru ngo ntibazokore amatohoza kuko ngene ayo mafaranga atozwa azokoreshwa. Federico Bamvuga Inyumvira:
bwacu insiguro ni ya yindi ndakuvuga aba bantu biba ko bari ko baradutegeka baramaze gufata intumbero yuko bashaka kudutegeka ku nguvu ibyo bagira rero ngo kugira ngo amatora ngo kugira ngo ibwirizwa shingiro ngo kugira ibiki ngo biri intebe by'amatererano bya byose n'ibintu by'urwitwa ibyo by'intererano nuko hadini bya leta itagifite amahera yo gukoresha irimwo irarondera amahera ku nguvu ya jamahera barayatoza ntawe yakurikirana ngo amenye yaje ni yataja ajya yasubira kugereranya bakabyerenganya bakarangene boza barahemba bakozi buhoro buhoro gutyo bakabarumbiriza mu mwanya uwo munyamakuru nawo iyo nkuru koko irabahungabanyiriza umutekano kubera ko bobo bashatse bibe ibanga kuko uwo munyamakuru agiye kutohoza azosanga ingene amahera atorwa kandi abantu basi bashavuye tozwa amahera agasakisaki azotohoza amenye ingene amafaranga akoreshwa yagenda usange rero bya bintu byose binyegeje byo mu butegetsi birimo biramenyekana bimenyekanye rero mu bisanzwe niko bita guhungabanyiriza umutekano ubutegetsi kuko bashaka gukora muntu witwi bonone igihugu atacamira mu bisanzwe umva niho hari igihushanye wewe uvuze ikikorwa kibera ku mugaragaro cya leta kigeza gukurikiranwa n'abamenyesha makuru maze bagasigurira abarundi ibyo byiza birimo biba bisigura ko ata byiza na bike birimwo kubera ko biba bihetse izindi ntumbero ziraba ingene zokorohereza ubutegetsi bufise ingorane uyu munsi
wakaba yari Frederico wamvuga inyumvira arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ku bijanye na politike nanabwiye mu ntango iterabwoba kubohirahira ngo babangamire ihindugwa ry'ibwirizwa shingiro rirabandanya kuri uyu wa gatatu umusanteri wa komine ya Mabanda ni mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi yasabye ko uwo wese yobona canke yokumva bariko barigisha gutora oya kwihindugwa ry'ibwirizwa shingiro ngo boca bamuhamagara kuri telefone yiwe vyihuta ngo kuko azoba ari nyanka Burundi. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Kuri uyu wa gatatu ibikorwa byose muri komine ya Mabanda byasa n'ibyahagaze harimo n'amashuri amakuru ava mu manuko bw'u Burundi na cyane cyane muri komine ya Mabanda akavuga ko yaba amashuri canke ibindi bikorwa byo kumugwa mukuru wa komine Mabanda ndetse no mu cungararo byose byasa n'ibyahagaze kugira baje kumviriza bongere basigurirwe ibigiye guhinduka mu ibyizwa shingiro. Musanteri wa komine Mabanda Detitia niyo nkuru akaba yari kasigurira abanyagihugu abanyeshuri nabo nyene badasigaye inyuma ko bazoterezwa gutora ibwirizwa shingiro kandi bakaritora ego. Aho ku mugwa mukuru wa Mabanda hakaba hari hakoraniye abanyeshuri abarezi babo ndetse n'abandi barangurira ubuzi hafi y'umugwa mukuru wa komine ya Mabanda yatanguye kubasigurira ingingo nkuru zahinduwe mu ibwirizwa shingiro. Ayo makuru nyene akavuga ko Letitia niyo nkuru yaciye abamenyesha ko ibiringo by'umukuru w'igihugu bigiye kuva ku myaka itanu bigashyirwa ku myaka indwi byisubiriza aca nabwira ko atabyegera bibiri by'umukuru w'igihugu bizosubira kuvugwa ko hazobaho umushikiranganji wa mbere akaba anarongoye leta hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu kimwe aca ababwira kandi ko bategerezwa gutora ego kuri iryo bwizwa shingiro ababwira kandi ko ubuzosigura gutora oya canke akavuga ko azotora oya azoba ari umwatsi w'igihugu kandi akwiye gushengezwa. Letitia niyo nkuru akaba yaciye atanga nimero yiwe yo muri kompanyi ya Limited ngo bazoba babonye mwe nabo bantu avuga ko ari abanzi b'igihugu ngo bazoca bamuhamagara. Iyo nimero nayo yatanze ni 69 70 57 35. Yasabye abanyeshuri ko batotinya gushengeza ababyeyi babo mu gihe bovuga ko bazotora oya cyangwa bakabasaba gutora oya iryo bwizwa shingiro. Anababwira ko utazoba afise amayinite muri telefone yiwe yofuma amubipa gusa ngo kugira caza afite muri yompi abazoba bari kubigisha gutora oya ibwirizwa shingiro. Abanyagihugu bo mu Mabanda bumvise ayo majambo y'uwo mutegetsi bagatinya ko azohava habamo ukudodoberezanya na cyane cyane hagati y'abasangwa n'abahungutse kubijanye n'amatati bari basanganywe ahanini afatiye ku matati y'amatongo. Twagerageje kurondera Letitia niyo nkuru kugira ngo atange umuco kuri ayo majambo yaraye ashikirije ariko twamukenye.
Urakoze Bonfils kwisho igisatanye cya politike amakungungu arakwiye gufasha gutora inyishu ku njyane ziri mu Burundi Burundi kugira ngo impunzi zishobore gutahuka mu Burundi. Bivugwa na Tasiane Sibomana umunyapolitike ari mu Burundi inyuma ya makungu agaragarije amakenga afise ku kibazo cy'u Burundi. Naho biruko umunyapolitike avuga ko makungu yobararondera uburyo bukwiye kugira ngo afashe impunzi zahunze igihugu. Tasiano Sibomana
yarabaje cyane kubona abarundi bacu bari mu gahinda kamyaga kandi basemagura ijuru bari barasagira uwo barira kandi barabisubiza bari mu ngo bararima barakora utunaturi bagira bashobore kwibesha. Iyo mbese rero bigatuma ndamagumewe uburundi bwagiye bakuja mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera abanyapolitike bari ku butegetsi bahamaje amasezerano y'Arusha n'idirishya shingiro. Icya kabiri twavuga kuri ibyo ni uko tuzi neza ko impunzi zari z'abarundi cyane izo ni zose turasamba twerekana amategeko azigenga kuko hariho n'ibiti ategerezwa kubahiriza. Dusaba rero dushimitse ko HCR irakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bacu mbere yuko n'inzara yarondire amategeko byose abari kuri isi. HCR ntabwo ibikora ibifashwamo n'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamahanga ONU akaba ari wo utegerezwa gufasha kugira ngo amahera yo kugaburira izo mpunzi aboneke. Ibyo bose mbona guhaza umutwe ibyambaye rero dore ko nari amahera biboneka kugira ngo agume mu mahanga ibyambaye ahubwo n'urukoko w'ishyirahamwe mpuzamahanga ONU bityo cyane ibihumbi byo muri aka karere byemeye ariyo bidufasha icyorero n'ishyirahamwe cy'u Burundi ku izina rya makungu yose kimwe n'iyo mishumba rero ituma abo bantu basubira kuza kwifasha mu gihugu cyabo. Hari amashyirahamwe rero n'ibihumbi byo muri aka karere birafashe imyumvire barandika y'uko ibyo karere cyangwa u Burundi bikemera akarima k'icyuzi mu gihugu gituma abo bantu basubira kuza bagakora imirimo bahora bakora kugira ngo birusheho batakuzeye
wakabari Tasiano Sibomana yaganiye kuri telefone na mugenzi wacu Emmanuel Niyumbeko mukanya na makuru ajanye n'umutekano.
Humura Burundi.
Ikiganiro Humura Burundi mugikurikira muciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa internet kuri web3@kaburungu yapo ya kaburungu bi. Ariko murashobora kuronka ni ikiganiro Humura Burundi mwanditse kuri WhatsApp ku nimero akamenyetso ko guteranya 49 178 551 74 ubusa kabiri. Kubijanye n'umutekano nanabwiye mu ntango urongoye zone ya Kirundo Rirare yaraye hatswe kugandagugwa atewe grenade hafi y'umuhiriwe atashe kuri uyu wa gatatu. Abashatse kumugandagura bakaba batashoboye kumenyekana ariko muri kino gihe abantu batatu bakaba bafunzwe ku mvo z'amatohoza. Inkuru ya Hervé Niyuhire.
Nk'igihe cy'isaha zine n'igice z'ijoro kuri uyu wa gatatu niho urongoye zone ya Kirundo Rirare Frederic Ndacyayisaba w'imyaka 44 yategegwa n'abantu bataramenyekana hafi y'umuhana iwe ku mutumba Kavomo. Muri ico gihe nk'uko aya makuru atangwa n'abanyagihugu abivuga ngo ibisigarira vya grenade yaraje gutegwa ari ku moto nivyo mukomerekeje ku maguru. Abanyagihugu bo muri iyo micungararo bahavuye baza gutabara imbere y'uko ajyanwa kuvurirwa ku bitaro aho muri komine ya Kirundo. Aya makuru nyene yemeza ko nk'igihe cy'isaha indwi z'ijoro igipolisi cyahavuye kijya gufata abantu batatu. Abo nabo ni uwitwa Sendegiyarike w'imyaka 58 wo ku mutumba ya Randa, Nyabenda Stani w'imyaka 62 hamwe n'uwitwa Kiza Siprie w'imyaka 44 bo ku mutumba Kavomo. Abo bose bakaba ari abanywanyi b'umugambwe FNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyateye amakenga abanyagihugu bo muri komine ya Kirundo nuko abanywanyi ba FNL aribo bace batabwa mu mvuto bagijwe kuba batagiye gutabara kibico gitero. Ikindi ngo giteye amakenga nuko Ulrike Sendegeya yaheruka no kudodoberezwa n'uwarongoye zone Kirundo Rirare mbere ngo anafungwa ukwezi kose. Imiryango yabo bafashwe muri kino gihe bakaba basaba ko ababo borekugwa kuko ataco bari kwazira kiretse umukeko. Twarondeye urongwe gipolisi mu ntara ya Kirundo itelefone yiwe yari izimije. Nayo Miburo Jean Claude musanga wa komine Kirundo tumuhamagaye nawe nyine kugira agica yivuze ko telefone yiwe yahamagara ntiyitabe.
Urakoze Hervé Niyuhire kubijanye na gatera kazi na muntu naho Moyize Nshimirimana umunyagihugu wo muri zone ya Mukungu muri komine ya Nzaraki intara ya Makamba aridegenda kuva kuri uwa kane mu gitondo. Ni nyuma y'indwi hafi zibiri afungiwe mu gashoka komine ya Nzarake akaba yari yategetswe n'umukuru w'iyo zone ya Mukungu Audace Ndayitwaye ko kwandikwa muri komine n'umugore bahora babana ivyo Moise Nshimirimana akaba yarabihakanye kubera ko uwo mugore bivugwa ko yarasigaye ari umuhabara uwo mukuru wa zone yaciye rera twagwa mu gashoka zone kwigenekerezo rya 26 nzeru uyu mwaka nuwarongoye zone ya Mukungu bukeye aca ajanwa gufungirwa mu gashoka ka komine Nyanzarake ingingo rero yo kumurekura ikaba yafashwe na musanyari wa komine ya Nyanzarake Jean-Claude Nduwimana nkuko amakuru avangaye Mukungu abitumenyesha tubandanyize kubijanye n'ibidukikije ishure y'intango riri ku ibarabara rya kabiri muri zone ya Musaga muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura ridabangamiwe n'uruzi Mpimba ubwo ruzi ngo rutera gwiyagurira ibirasi imbere bishika kuri bitandatu y'iryo shure bikaba bimaze kwa kimigaga abavyeyi barereye kuri iryo shure bakaba basaba ko iryo shure ryosanugwa ikanakingigwa ritari inkumbi idonido na mahiyanji rakoze
ayo mashuri y'intango ari ku ibarabara rya kabiri ku Musaga akaba ari hafi y'uwo mwonga Mpimba igiteye amakenga cyane nuko uwo mwonga ugumusidagurika wegereza kuri iryo shuri ibirasi bitandatu biramaze kwatimigaga amakuru dukura kuri iryo shure avuga ko umwanya n'umwanya ibyo birasi bishobora kubomoka abigisha baganiriye na RPA bavuga ko bafise ubwoba ko ayo mashuri ashobora gusidagurikira ku bana babo abavyeyi barereye kuri iryo shuri bakaba batewe umutima uhagaze nayo mashuri abana babo baguma bigiramwo kandi ashobora kubagwa ko bagasaba leta kuraba ingene yosubiramwe ayo mashuri atari inkumbi imvura yarayiguye kuri wa gatatu mu ijoro nayo ngo yagisongera isibe aho yononye ibintu bitari bike kwibarabara rya kabiri no kujya gatatu aho akokonga Mpimba gaca haramaze atanu yasidutse impome utuzu twasugumwe tutari duke turasidagurika imirimo imwimwe irimi impande y'ibohero rikuru rya Mpimba igizwe n'imyumbati n'ibigori byasidagurikiye muri uwo mwonga abanyagihugu bawo ku Saga bari mukangara tete bibazaho bari bukika umusaya bagasaba leta ko yora bingene yosanura uwo mwonga ibara ritaragwa
urakoze Mahiyanje mukanya namakuru ajanye n'impunzi
humura Burundi
Indiya neza politike zitarashobora gutorega umuti bazo bijanye n'umutekano muke inzara hamwe n'ubukene byugarije imiryango nivyo bituma abantu babandanya guhunga Burundi nkuko tubisanga mu cegeranyo cishira hamwe mpuza makungu gitaye munzi ku isi HCR ngo ibice 54 kwijana vyabo bahunga bagizwe n'abana mu ntumbero yo gukingira abana ingorane zitandukanye zikunda kubabangamira haratungana ijwe umugambi wa karere ukazokwibanda cane cane kubice bimaze kumenyekana vy'abana bigeramiwe kuruta ibindi idonido na Onesime Dushimagize
ingorane za politike umutekano muke hamwe n'ubukene bwugarije igihugu n'abanyagihugu kuva muri ndamukiza umwaka wa 2015 nizo byatumye barundi barenga 400,000 bahungira mu bihugu bibanyi mu mwaka wa 2017 kubari bamaze guhunga hiyongeye ko abangana n'ibihumbi 60 uwo mwaka uheze ukaba wagiye kurangira abarundi basabye ubuhungiro mu bihugu bibanyi bageze ku 427,000 284 ingorane z'umutekano muke amatasi ya politiki atarashobora gutorerwa inyishu ibiganiro by'amahoro byadindiye hamwe n'ubukene n'inzara zugarije imiryango itari mike mu gihugu biri mu bituma abahunga igihugu bakomeza kongerekana icyo cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR cyo kuwa 30 umwaka wa 2018 cerekana ko impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi 230 zigizwe n'abana ni ukuvuga ko bangana n'ibice 54% bafatiye ku ngorane zitandukanye zikunda kubangamira abana b'impunzi ishyirahamwe HCR ryifatanyije n'ayandi mashyirahamwe bikorana nka UNICEF Save the Children Plan International IRC Forum d'Aide Juridique na World Vision baratunganije umugambi ujyanye no gukingira abo bana b'impunzi bakwiragiye muri kano karere ayo mashyirahamwe akazokorera mu bihugu bitandukanye asanzwe akoreramwo ariko akazokora avize intumbero imwe bose bumvikanye ko muri kano karere mu ntumbero yo gufasha abo bana b'impunzi na cyane cyane abo mu bice izo ngorane zimaze gushyirwa ahabona uwo mugambi w'akarere gahereyemo impunzi z'abarundi ukazokorera ahanini ku migambi yari isanzwe iriko irafasha abo bana muri ibyo bihugu byakiriye impunzi z'abarundi abo bafatanyabikorwa ba HCR bakaba biyemeje kubandanya ivyo bikorwa vyo gushigikira abana b'impunzi muri iyo ntumbero nyene biyemeje n'umwaka uzokurikira igihugu ca Tanzania akaba arico kiza imbere mu vyakiriye impunzi z'abarundi nyinshi gifise abangana ibihumbi 256 hagakurikira Rwanda rwakiriye abangana ibihumbi 88 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye abangana n'ibihumbi 45 hamwe n'igihugu cya Uganda cyahaye ubuhungiro abangana ibihumbi 39 ibice 83% by'izo mpunzi z'abarundi bakaba bacumbikiye mu makambi atandukanye y'ibyo bihugu mu gihe abangana 14% baba mu bisagara bitandukanye by'ibyo bihugu
urakoze Onesime Dushimagize bijanye n'amakuru y'impunzi nyene igitigiri kinini cy'impunzi zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziriko zirahungiye mu gihugu cy'u Burundi kizwizwe n'abana batari kumwe n'ababyeyi bishikizwa n'ishyirahamwe Handicap International ikavuga ko rikeneye zihuta uburyo bwo gukurikirana abana bakeneye ifashanyo na deje rakoze abitubwire
mucegeranyo cy'ishyirahamwe Handicap International cyasohotse kuri wa gatatu Patrick Elda ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Handicap International mu karere k'ibiyaga binini amenyesha ko 65% by'abanyagihugu baba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungira mu Burundi ari abana akemeza ko benshi muri abo bana bahunze batari kumwe n'ababyeyi ni mu gihe abanyagihugu bahunga intambara ziriko zibera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kurenga 8,000 mu Burundi kubera ubwinshi bwa bana bahunze batari kumwe n'ababyeyi Patrick Elda ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Handicap International mu karere k'ibiyaga binini avuga ko bashobora guhura n'ibyago yaba ukugirirwa nabi canke ugutabwa Patrick Elda akongera akamenyesha ko ishyirahamwe Handicap International rikeneye uburyo kugira bashobore gukingira bikwiye abo bana hamwe no kuronsa ku rugero runini abakeneye imfashanyo byihutirwa ibyo biruko mu gihe izo mpunzi zigikeneye kuronswa amazi meza imfungurwa hamwe n'inyubako zijanye n'ibyisuku ishyirahamwe Handicap International imenyesha kandi ko rigiye kuronsa vuba impunzi zigera ku 1,000 ibikoresho bigizwe n'imisegetera ibikoresho byo kuryama ko isabuni n'ibindi bikoresho byo gusukura amazi no kuvomeramwo ayo mazi tubibutse ko impunzi zituruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangwe guhungira mu ntara ya Rumonge na Makamba mu mpera y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka muri ico gihe mu ntara ya Rumonge izo mpunzi zikaba zamazindwi zitaronswa imfungwa ngugwa aho babiri muri bo bahasize ubuzima biturutse ku ndwara ya malaria muri izo mpunzi rero bamwe bakaba baciye bajanwa mu makambi y'impunzi ari mu ntara ya Muyinga na Ruyigi
urakoze Nadege mu gihugu cy'u Buganda naho hari inzoga y'umumara bwinshi yitwa akabera igisibije mu ikambi y'impunzi y'Inakivale mu gihugu cy'u Buganda amakuru avanga y'Inakivale amenyesha yuko iyo nzoga ihurumbirwa cyane n'ugwaruka kandi kaba igugwa amashiringi make cyane abavyeyi b'abarundi rero barereye muri iyo kambi bakaba bafise impungenge ku magara y'ugwaruka kuko ubwo bumara bw'iyo nzoga bwica Nosavanate singira nkabo niwe yateguriye inkuru
Iyo nzoga y'ubumara bwinshi bwo mu bwoko bwa alcohol yitwa akavera igisibije mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda ngo bayise akavera kubera igurishwa mu tumwanya isashe mu Gifaransa mu rurimi rw'ikinyankore akavera bikaba bisigura akamwanya iyo nzoga isa n'amazi hama nkuko abarundi bahungiye Nakivale bavyigana ifite ubumara bwa alcohol bugera ku bice 40%
hanyuma ako gasashe niko mu kunywa na kandi bakoresha nta mukuntu bakoresha bamwe barakoresha karahuri abandi bagakoresha uducupa twa venyo ibindi binyobwa
iyo nzoga yitwa akavera ngo ihurumbirwa n'ugwaruka cyane kubera igugwa amashiringi makeya
hanyuma igituma bayinywa cyane ni uko ariyo isanzwe izimbutse kamwe kagugwa amashiringi 500 kandi ukaba mukamuzi ko ngaha atawuzi basanzwe bafite abajeri n'abakunda kubunywa cyane mugabo n'inzoga kaze cyane
ababyeyi b'abarundi barereye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda bafise impungenge kuri kazoza kugwaruka rwabo kubera ko atakiringo cindwi zitatu kirahaca iyo nzoga igandaguye impunzi y'umukongomani
uyinyoye aravyimba amaguru kumwe kwa za nzoga zo mu gihugu cy'u Burundi sinzi ko bazita
n'akarorero hari uwo babantu umuntu yanyoye n'indi kiro zibiri zayo yaciye apfa murumva ko ari inzoga mbi cyane
RPA tumuhamagaye umukuru w'inkambi Mugisha Samuel kugira tumubaze icokogwa kugira iyo nzoga ihagarikwe mu nkambi ya Nakivale telefone yiwe yari izimije
Urakoze ino sanfa na anteno kuri yonguri yongaho mungi kutubu gande duche turangiriza kuigiani rihumura Burundi. Urakoze chane na fabu isi ndi murukunda fashije munga bugizi uma chokimwe na wagenzi wanja wafashije kwa toro rukaniza ikigani rotu yomusi marikumwe na sandwini humurikie kuri mikro mugira mahori wanyu na hukuta
Ikiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni ikiganiro gihuza Abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.